راديو هجوي أمريكا. Radio hijwi d'Amerika isamina nila i Washington disi mukilu ni mukia Rwanda mjueneza nchuti mwese dutera manye mwikamu na Federica Unikije kuru yu wakatanu ni huu hawa islamu wose wakuisi barangije ikilingo gitagatifu cha Ramadha kurwego gwejego cha Rwanda ibirori yabere kumurwa mukuru Kigali.
Tumenye ko tugomba kuzirikana no kwibuka genocide kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse genocide yakorewe Abatutsi kubana nabo muri iyi mirimo ikomeye.
Uyo ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitima. Muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku wa gatanu yatangaje ko igisirikare kigishigikiye ishyirwaho rya leta yobowe n'abasivile. Abakurikirana hafi Sudani bavuga ko ako ari akigoro kiwe ko kuresha amakungu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntihagire amuja. Reka ya makuru tatangwe kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Sudani General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kigishigikiye ishyirwaho rya leta yobowe n'abasivile. Ibyo nido kuri inkuru na mugenzi wacu Fidel Yungabo.
General Abdel Fattah Burhan yabitangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere ku kiringo fata kibanza kizoshikana icyo gihugu kuri demokrasi. Mu ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro. Ikiringo fata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake ivyatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwo ariko baragwana muri iki gihe bafata ubutegetsi muri coup d'etat yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje vyabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo c'ukwezi kuri Ramazani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera ingufu zabo. Yavuze ko bazokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'i Ramazani muri Sudani mu munezero bw'inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum, aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho bavyiwe n'ingwano ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidel umutegetsi mukuru twabivuze niyo nkuru Fidel arangije. Twababwira kandi ku rubuga rwa Twitter rwatse akamenyetso kinyoni isa n'ubururu bimwe mu bimenyeshamakuru abanyapolitike bacuranze ikirangiranwa muziki bakirangiranwa mu nkino n'abandi bari mu bindi bisata bitandukanye. Iyi nkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninazo.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe. Abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi azuzarariha amadolari 8 amashirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere akigasaba yamara kukaronka akazuzarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimo umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzejeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyonce, abakinyi barimwo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashamwe mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. kuruhande rw'imenyesha makuru mu byatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika mu bisata byayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice bitanu ku ijana by'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter aribo bonyine bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Ayo yaramwe mu makuru bavugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tuyibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio hejuru ya Amerika isana na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ya makuru tuyatanguye mu Rwanda kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi barangije kiringo gitagatifu cha Ramadan ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Ibirori byabereye ku murwa mukuru Kigali. Mufti u Rwanda Sheikh Salim Hitimana yasabye abayisilamu kuba hafi abarokotse genocide muri ibi bihe bitaboroheye. U Rwanda rwibuka ku nshuro ya 1990 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni inkuru twategura ibintu mu mumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Magirusa.
Kimwe n'ahandi ku isi, inkoko yari yo ngoma ku bayisilamu bo mu Rwanda cyane batuye umujyi wa Kigali mu muhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadhani Idri Fitri 2023. Ni umuhango wabereye kuri Kigali Palais Stadium yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo, aho byagaragaraga ko abayisilamu b'ingeri zose kuva ku bashesha kanguhe kugera ku bato bawitabiriye. Sheikh Salim Muhitimana mufti w'u Rwanda yashimye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 1999 genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudaterana barokotse genocide.
Abayisilamu, iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 1999 genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana mbese no kwibuka genocide kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi tubegera ndetse tubana nabo muri ibi bihe bikomeye.
Uretse kuba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye, mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse genocide yakorewe abatutsi, yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi nta gukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye iswala eshanu mu kwezi kwa Ramadhani, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhani, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhani. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhani, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Ku bayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani Idri Fitri 2023, babwijwe irya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Gisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo kidufashe kurushaho kwiyegereza Imana no kugira ngo twumve ko nabantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibwa na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimira. Ikintu kinsigiye kinsigiye kugumya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafite nagufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twaregereje Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa nabo mu idini rya isilamu bakegera abo mu yandi madini ba mikoro make ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu
abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa turagenda twikubi kuko nta muceri bunabona nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura
ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye
none se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayidi kimwe n'abandi ubu sinakubeshya si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho kuko nuko biraba byifashe
kuri inshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 2,750 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 2,000 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi mu gusoza iki gisibo kandi mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza za mutambagiro mutagatifu imaka ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya Korowani ku nshuro ya 10 ayo akazabera i Kigali mu Rwanda akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa y'ubusanzwe rya Amerika i Kigali
Tumagushimie Eric Higi sata tishirahamu ya mza wakungu nuchi itakumunzi hasere cha teakamu ayandi mashirahamu itakumunzi kayasawa gutangi fashanyo zikui kumunzi za hungie mungigu cha Tanzania mungihe pam gita kufungurugwa ya gawaneje izu jahurari tanga kukwezi mumakami ya nduta na nyarugusu ninguru yomu menisha makuruju ya Amerika James Jovin alibuni Tanzania
Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa Sere mu ntara ya Kigoma umutegarugori Rehema Musami mu nama n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi harimo PAM itanga ibiribwa na UNICEF yita ku bantu byabereye ku biro bya Sere muri komine Kibondo icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa gatanu iyo nama yarifatiye kurabira hamwe kibazo cy'imibereho y'impunzi kutaronswa imfashanyo zihagije nk'uko amategeko agenga impunzi abisaba umutekano muke bangamiye impunzi n'ibindi bitandukanye bibangamiye impunzi muri iki gihe uwo mutegarugori Rehema yavuze ko hase isanga ingingo zafashwe na PAM n'andi mashyirahamwe yatandukanye zogabanya imfashanyo ari guhonyanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'ubuzima bwa kiremwa muntu
si UNICEF inatoa peke yake moja kwa moja na mengine
imfashanyo zigenewe impunzi zitangwa na hase gusa ariko mumenye ko dufashanya n'andi mashyirahamwe yo mu gihugu nayo hanze igihugu akarorero hari ishyirahamwe PAM itanga ibiribwa hari UNICEF yita ku bana hari n'andi yatandukanye yita ku magara y'abantu inyigisho n'ibindi bitandukanye uburenganzira bwa kila muntu gufasha impunzi kugira ibibazo byatumye bahunga bikemuke
ni jukumu la kila mmoja katika dunia mataifa yote kuhakikisha kwamba pia wakimbizi wanapata suluhisho la kudumu
kubwiyo mpamvu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta bahase guhagurukira amashyirahamwe yose adakurikiza amategeko mpuzamakungu canke zikemurirwa mu bindi bihugu ikurikiza amategeko agenga impunzi kugira zibe mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka
bisaba ko nka yoweni yore bamukumira kuguriza handi twebwe dusingora ntukaruma n'ubundi nkundo bya kabiri cyangwa binashobotse ega ni kujya hanze byiza mbere ni nkayo ari nk'icyumuntu yishoboreye nta handi umuntu yofikira none rero kubera ko ngutiga banigaburira we UN nirabe hani hani handukuri ko cyafise ngorane
nta kintu kimwe novuga yuko kinezereje impunzi kirimo bavyumve kabisa abashobora kuba bo twumviriza irijwe dutunganirizwe tubeho nk'abandi tubeho nk'izindi mpunzi iri mu bindi bihugu mu Rwanda tuma mu Rwanda kwabayeho neza none iri mu myaka ingahe nta kintu na kimwe twashobora kuvuga ko kirimo umutekano ko tuhabaye mu mahoro
nuvuga yuko twebwe dufise ibyiyumviro byinshi dushobora kuvuga muri kahise kacu ka kandi mushobora kubyumva mukagira ico mudufashije kwe turasaba mutumvirize umwe umwe gato kiwiwe uko abantu dusanga ibibazo niho namwe mwomenya ati uwaragowe canke ubuntagowe
ishami ryawo mu gitako biribwa pam riheruka kumenyesha ko ryagabanije biribwa ryahora ritanga ku mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania ku mvo z'ubukene bw'amafaranga uretse ivyo minsi yose impunzi zivuga ko amategeko azigenga yama yaho nyanze mu mwaka uheze w'2022 leta ya Tanzania yaragabishije amashyirahamwe yita ku mpunzi gutanga ifashanyo z'intica ntikize mu ntumbero yo kubarabuza impunzi kugira zitahe ku bwinshi naho icyo zahunze ku bwazo zibona ko kitarakemuka kuva muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
turagushimiye James muri komura bandanya kumiriza radio nkinjwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuva ku itariki 15 y'ukwezi kwa gatanu gushika ku itariki 15 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2023 ikiyaga Tanganyika kizoba cugawe mu bihugu bine izo navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasia ya Kongo, Tanzania na Zambia. Abatunzwe n'umugabo kuroba mu Rumonge barihebuye ko kubaho bizobagora muri ico kiringo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi babasaba kuvyitegurira kuko ingingo iterezwa kuja mu ngiro. N'inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Thierry Yves Ndayishimiye.
Igiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari ntegemeye
je ndabishaka rofi 96 sinzi ati bazobaho gute kuko reba turi ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi
rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi aha twimva ati tugiye kubaho gute duhungire he ni bibazo gusa
tubise mabaro munini cyane kuko twegezwe dutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwege tuko turaraba tubona yuko atatuzo batanana matoko twa itofisi
yakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarikiye ngingo kuko nizo bayitwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiyo none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye porojimeje gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye
nuko ni barabukuntu gukore leta yashaka kuyigora barabukuntu byosha bikahinduka kubera nta bugora ngo bwa ikiyaga kuko ngato abapishi benshi kandi tubwa pishi nakanda kazi tukora taraka nyine nuko kazi katutunze none bamuse bwa ikiyaga cyo tubaho gute
abone barobyi bo kumwe hawo mu Rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugarika ikiyaga amezi atatu hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi bahagaritse kuroba nkuko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye ari byo u Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17 amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha nawe nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucigagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke kine ku 500 muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kiro kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyo bivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa n'abifise abakunda imikeke baca bafungura iyi yize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ngingo kwindi rumwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ngingo yuko kuroba bihagarikwa meza agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deon Duwayezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa amezi umunani ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobye ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera abarobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nukuri iyo ngingo ni hamwe nyera tawuping ngingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba igiye guhinduka kuri je ubwa mbere n'ukupfa kuko niho hano nari ntegeme icyonzi cyo muri amezi atatu n'ukupfa abana banze ntibazosubira no kwishyura sinzi mu gukende ngene bazoyika sinzi ngene bagiye kubaho n'ukupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi natahura umugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo acwa tugiza amezi atatu zitaboneka muga muri aya mezi abiri habonetse ifi tutari kwitegurira kuko zabonetse ni kubera bari bugayikira imana n'izi ngene itanga ibyo binyabuzima biri mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe atije Huden nafashe mu ibanki sinzi ukugene bizogenda
kwe tukibuzamo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndashaka amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndabikunose ifyombo mu mazi ifyombo mu mazi ifyombo bitani umikino gihere nayo maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyisa amafaranga 6 miliyoni 40 niyo zimyo ni 40 ibugaratanganye kumwuga gahagarara nzoyakura
inyuma yayo meza atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
nyuma ya meza atatu tuvugise mukuri amato yose azwe yarapfuye amabateri azwe yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukugwa ku miliyoni 2 kugira uzo kwize rero amato 4 uko ukipekime bisamato manimane nabi na maranfor 2 ayo mato yose ku bwato bumwe twari miliyoni 5 kugira uzo bikwize rero utangwe gusazo uvuye muri banki kwa kindi ngurane n'utarayiriha nayo bazoduha igipe gifisha amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakuzira ni nusu cyo ari amafaranga ngana uko ufata amabateri 6 gwize 5 ku ipezeri na rivisa 5 zo mumvye amafaranga meza cyane gose
abarebye nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo meza 3 bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye
kubera rero iyo ntunganyo yayifashe kandi twe tudashoboye kuyopoza nirabe nacyo yateguye kugira ngo natwe ubuzima bwacu bugume bwendereya kuko natwe turi bene igihugu aha benshi abarobye bagwaye amahasi imitima ni hamwe nyene ho kwihenura urumva tugenda twaribereye abamoro bivuga ko bati ni gupfa ni gupfa ni barabe rero mu byo batunganije ni inama sikiranganze basubiremwo hama barabe natwe ingene kugira ngo amagara y'iwacu ntasinzikare kuko nta yandi mikoro dufise na yanyene
abarangura amafi bakaja kuyadandaza mu masoko atandukanye bo bavuga ko imitahe yabo izoca yicara n'abatekera abarobyi ibyo bafu ngura bitwa abapishi nabo nyene ingorane zizobashikira
umujyango wajya rutunze ni kiyaga kandi byose byava mu kiyaga kandi byo twakora byose ibyo tujya mahera y'inzu n'ibindi bindi abana nabo babizi uko abana bubu inzara ari atari ingorane nuko nibabira bikuntu uko babigenza nimba n'ukuri tuge ntituvyaze kugara kiyaga gusa n'abukuntu basopuma bagirane baraba n'ikindi kintu bazoja kutufasha muri neza tatu mugiye kiyaga cyo cyafunzwe
uyu mudandaza w'indagara mu isoko imakamba ati kugari kiyaga mu gihe ibifungurwa byazimbye ni ugusongera isibe
leta ariyo duhanze amaso kuko hamwe yo kugari kiyaga abene gihugu bayo badafise ibiharage bikwiye n'ibihari bijyumuniyemera byo cabigenda gute igihe ubwo ngo barugaye amezi atatu bariko baragica n'ubusuma bworenga uko umuntu abyiyumvira kuko ho binzara isumba niyari hari narijya twari turushe turarushe cyane inzara iriho mu bene gihugu hamwe rero bogira bati bagomba bugare uruzi hoho byoba byunyutse n'ivyaho byo hubu
n'amakomine asandwa afise imyeha kukiya gatanganyika nayo nyene azohomba muyo mujimene numuje nama wa komine Rumonge akaba afise namato aroba
mubagiye gutakaza Nyanza Lake na Rumonge me mu butabugarama abantu bambe bazotakaza amafaranga menshi kuko abarovyi ubaravye amafaranga binjiza yara amafaranga menshi akarero urovyi foroma indagara ivuye mu ruzi n'ibyumbe bibiri igashika ngaha wiranguye bibiri wijanye mu muduga kari umuduga bujumbura igihumbi iyo ni tax communale bagenda barari rerumva ya mafaranga yaharuye ku munsi na mahera menshi cyane kuko komine hagera ku munsi kinja 3,400,000 mm million
ndiyunze amani adandaza amafi yabitse muri bya byuma bikanyisha aho mu Rumonge niyemera ko amafi yagabanutse muri Tanganyika
leta icyo yomenya amafi muri Tanganyika ntiyagabanutse ariko ikibuze ibikoresho bari kwarakoresha ubu ni vya kera cyane ni barondi ubundi buhinga gukuroba mu kiyaga Tanganyika bujane n'igihe dufize ngezemo ibikoresho bakoresha ubu bimaze imyaka nk'imyaka ijana tukoresha ibipe kandi hari ubuhinga bushasha nibazane bahinga barobe kugira leta igiritira mbere n'abanyagihugu
abo batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba
twese tubona ingingo ya leta nta uharana leta ikwiye kuza kuva baraza ubwa mbere tubyiza amanama ntibagarutse abyo gwazururika abantu batwigize kugira tubasigure tubabwire ibibazo kibazwe dufise mu kazi ka bizi yose leta ikwiye kuraba kuko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari bihugu bine abandi ko barigizwa turafite bakongwe ko barigizwa tazo kwarigizo jambe ko rabigizo natwe twarwanwa batwigize kuga tubabwira ibazo vyiwacu
muyo mujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburovyi bo kumvirizwa
kubganje bene umwuga bene kirovi abene gihugu nibicarane na leta kuko irafise abayiserukiye abashinga amateka abamambura ko se kominale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika
uwe mbere arata nga nukugene uburovyi bwo bandanya kandi amafi akaguma gwira
tutango ikabongyo Tanganyika ruherera tukaca tuza gushika kuri muguruka kuri nyengwe tukugara meza ne nihagira umuntu arobera ameza naheze muri uyo mwanya twazakorobera mu Rumonge namagara ebujumbura rirana haheza meza ne hariya tukimukira muri Rumonge Rumonge tukava kuri nyengwe gushika kuri ruzibazi tukarobera meza ne abarundi kugira bakira inzara muri ico giye nitwaje bujumbura muri yanda meza ne umva kwa umwaka na meza abiri tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri Rumonge no muri Nyanza Lake
ibyo rero rabifitiye icemeza igihe uburundi bwari mu ntambara hari gice cy'ikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano inyuma ya meza 8 atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntiturarugera ko kugira ngo tubike izo twofungura muna yo meza 3 kuroba bizoba byahagaze
ubwo rugero ntabwo turasika ko kuko nka twe dukora uwo mwuga ayo mafi yo kuyabika mu frigo ubwo buryo ntabwo dufise wadufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imani hayira zitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indenge isice tukugara tugataha mu mihira mu miryango
umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kwiyonga ingo ari ntabanduka igihe yari unami Kigoma yo gutegura ishirwa mu ngiro y'iyo ngingo kuri uyu wa 12 ndamukiza yamenyesheje ko n'ubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafi ahona muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'Uburundi Tanzania Congo na Zambia bariko bariga ineguro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugara Tanganyika mu kiringo c'amezi 3 kuva kuwa 28 ndamukiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari bine ku kibazo cyo kugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura Deondo wa Yezu agira ati
twasana ko gutegura nyene bakabizirikana mu mezi 3 bazoba barakora ibindi bikorwa akunda gafi nabo nyene bo bizirikana ko mu mezi 3 inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi nkazobangira ngo kari ku rugero rushimishije.
Kubarobye bafite amakenga ko bazohava basanga kuroba byarahagaritswe mu Burundi gusa uyo muyobozi mukuru ajejwe uburobyi arabaremesha.
Utuvugana yakwa mesha makuru turi Kigoma bicaye hamwe n'abandi bihugu mu byo bihugu bine ubonye tuko turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mushikimba cy'ameza 3. Nimugira amakenga rero abarobyi n'abakora mu gisata cy'uburobyi ntibagira amakenga n'ukuri surundi busabuzo kugara ahubwo mbere wanashima vyasabwe nabo bandi w'ibindi bihugu kuko barabona ko bateko bakuze amategeko
abakundaga.
Aha kandi niho turangirije ibiganiro byacu twateguriye kuri saha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro. Turabateye akamo mubandanye mwumviriza kandi ibiganiro vya Radio Ijwi ya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.